mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cya 18 muri komenaje we Diane na Hazwendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe.
Uyu ni icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo agabisha abacamanza ni nyuma y'ibivugwa ko hari imanza zicibwa nabi bivuye ku biturire bivugwa mu butungane ni handi hato. Ariko mbaze ndababwire ko Raila Odinga yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu muri Kenya yashikirije ko ashobora kugira ico ahinduye mu biganiro hagati ya perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe Riek Machar. Odinga asigura ko yifuza gufasha muri ivyo biganiro hagati ya perezida Kiir na Machar kugira ngo intambara imaze imyaka yababa ine n'igice muri Sudani y'Epfo ihere. Mu ndwi zibiri ziheze Odinga yaragiye mu ibanga i Juba kubonana na perezida Kiir haheze imisi mike impande zishamiranye zinaniwe gushika ku masezerano y'amahoro ku murwa mukuru Addis Ababa muri Ethiopia. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru ya Sudani y'Epfo Michael Makeu yavuze ko muri urwo rugendo rwa Odinga yashikirije ko yipfuza ko Kiir na Machar bosubiza hamwe nk'uko we na perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya babigendeje inyuma y'igihe kitari gito bamaze badacana uwaka. Kimenyesha amakuru do East African catangaje ko Odinga yiteze gusubira muri Sudani y'Epfo muri nondwi kugira ngo ashobore kubonana na Machar. Ishami mpuzamakungu yita ku magara y'abantu OMS ritangaza ko ata muntu mushasha arasubira kwibonekeza ko yanduye Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu. Kugeza ubu OMS yemeza ko abantu 25 aribo bamaze guhitanwa n'ico kiza kuva cadutse muri uno mwaka. Umuvugizi wa OMS Tariq Jassarev avuga ko naho biruko atawo kwijajara kuko ngo ibiharuro by'abanduye bishobora guhinduka bivanye n'uko hatazwi abo babarabonanye n'abari baramaze kwandura. Yagize ati umuntu umwe yanduye Ebola ashobora kwanduza benshi bagiye barabonana haba mu manza canke amakoraniro mu masengero no ku maziko. Abanyezimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bashigikiye abatavuga rumwe na leta mu gihugu cya Zimbabwe barihaye amabarabara ejo ku murwa mukuru Harare biyamiriza ico bita iterabwoba rigirwa na leta. Basavye itohoza ryigenga ry'intonde z'abazotora imbere y'amatora ategekanije ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi na matora ya mbere azobabaye kuva perezida Robert Mugabe akuwe ku butegetsi. Abari mu myerekano basigura ko batazokwemera amatora atunganijwe mu gifungu kandi ari mu tunenge. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta MDC Nelson Chamisa imbere y'abantu sinzi bariko baramwumviriza baje gukora iyo myerekano. Chamisa yavuze ko bashaka itohoza ku bantu 5 million n'igice banditswe ku ntonde z'abazotora. Chamisa yongera asigura ko perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yasubiriye Robert Mugabe mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze azi neza ko adashobora gutsinda ayo matora. Yamara umugambwe uri ku butegetsi ZANU-PF ubona n'abantu benshi ko ari we uzotahukana intsinzi kuko batavuga rumwe MDC uciyemo imice myinshi. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves 19, 22, 25, 31 na 41. Ku mugoroba aho niho muca. Hama turi kandi no kuri ezi tatu Akaburungu Radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook Live VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo mu gihugu cy'u Burundi basaba ko ikibazo c'ibiture bivugwa mu gisata c'ubutungane gihagurukirwa, babivugiye mu gikorwa co gutanguza icesesekeza ryo gushira mu ngiro imanza zadindiye zijanye n'ivy'amatongo kuri no wa kabiri. Cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo yavuze ko ari na benshi bapfa bazira ayo matongo. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu Cankuzo.
Imanza zishingiye ku matongo ziri mu masentare ziharugwa kuri 80% mu gihugu ugereranije n'izindi. Ibintu byonyurwa nuko zibandanya kwiyongera kandi n'izicibwa ntizishobore gushikirizwa. Nko mu ntara ya Cankuzo uyirongoye Njiji Desire avuga ko ivyo biva ku bacamanza badakwiye mu masentare n'abahari bakagira ubukene bw'amamodokari yo kwiyunguruza. Ariko nubwo kandi biruko icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko amatati y'amatongo ari bimwe mu ntandaro z'ubwicanyi buba hagati mu banyagihugu. Biri mu vyashikirije mu ijambo kuri uyu wa kabiri muri komine Mishiha y'intara ya Cankuzo aho yuguruye isekeza ryo gushira mu ngiro imanza zaciwe z'amatongo.
Turabona rero ko hirya no hino hama injyane zifatiye ku matongo zikwega ubundi bwoko bw'imanza mu miryango bigatuma ndetse haba umutekano muke mu gihugu. Twama tuvyumva bivugwa mu manama z'umutekano aho tudasiba kumva hirya no hino ubwicanyi bufatiye ku matati y'amatongo.
Bamwe mu bo iryo sekeza ryo gushira mu ngiro imanza ryahereye ko barashima icyo gikorwa. Bidahari Maragarita wo ku mutumba wa Muyaga muri komine Cankuzo ni umwe mu bashikirijwe itongo ryari rimaze igihe mu mburano.
Ndabikengurutse rwose natsinye nataritse kubona amatata vaho. Nkuriya wo hakuryagira ati twebwe mutama yarinjiye mugabo basanze nta na kimwe. Bagende hose baza batatura amatata.
Ariko rero harabavuga ko imanza zicibwa nabi bipfuye kubiturire bivugwa mu butungane. Uyu numwe mu banyagihugu ba ku mutumba wa Muyaga muri komine ya Cankuzo avuga ko urubanza go mu muryango wiwe go bagwaciwe nabi kubwiyomvo.
Giturire nyene kiriho igituma kiriho bise urubanza naburanye kuva mu 89 gushikura ntiruracika sentare y'intango yararuciyira ruheza. Hanyuma rero sentare nkuru iyo mu Cankuzo ngaha iza kurushira mu ngiro itaturanije nta mucamaza yoza gusatura itongo ataburanije none baraje barasatura itongo ry'abantu babiri yari gusatura ry'abantu bane.
Kuri ibi icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aragabisha abacamanza basaba uburyo bwo kwiyunguruza banyene imanza hamwe n'abafumbatisha ibiturire.
Turakebuye abacamanza bamwe bamwe bataravavanura n'ingeso mbi yo gusaba inderuzo abahuranyi no kurya ibiturire. Uzofatwa ariko aracyoza gutyo ubutungane amenye ko azobihanirwa bimwe bikomeye. Kugira iki gikorwa kiranguke neza dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe atankuzi. Abana igihugu bareke kwama ku nzira no mu manza zidahera. Umucamanza wese azoja kubiri n'amategeko azohanwa bikomeye.
Kubijanye n'amatati y'amatongo mu kigwa cyakozwe n'ishyirahamwe gitaho uburenganzira bw'abakenyezi kubijanye n'amatongo mu Burundi APDH gerekana ko bagize igitigiri kinini gifise benizo manza mu masentare. Vyongeye icyo kigwa cyerekana ko imanza z'amatongo ku bakenyezi zibandanya kwiyongera aho zavuye ku bice 38% mu mwaka w'2009 zikaja ku bice 49% mu mwaka w'2015. Kubw'ivyo ubuzeruka igisata cishiramwe ONU kijeje iterambere mu gihugu PNUD ari naryo rifashe mu mugongo umugambi wo gushikiriza imanza zaciwe mu masenare asaba ko mukenyezi tosigara inyuma mu itunganywa ry'ibijanye n'amatongo. Alfredo Teixeira ntasiga inyuma no gutorana kuri bo aha akagira ati Ingufu zidasanzwe ku butungane kuri bose ziracakenewe cyane. Aha ndavuga mu buryo bw'umwihariko ku mategeko agenga abakenyezi hamwe n'ivyo bakenera ko bikwiye gufatwa mu mino. Ubwigenge ku mukenyezi no guteza imbere ukungana kw'ibitsina biri mu nkingi y'iterambere ridama. Ni ngombwa ko amategeko asubigwamo mu ntumbero yo guha umukenyezi ubwigenge ku bijyanye n'ubutunzi, kugira uburenganzira ku matungo y'amase no ku yandi matungo, ku bijyanye n'amafaranga, ugutorana hamwe no ku butaka kamba mu kubahiriza amategeko. Igikorwa cyo gutanguza isekeza ryo gushyira mu ngiro imanza zaciwe z'amatongo kizokorwa mu ntara zitanu z'igihugu. Izo nazo ni Cyankuzo, Ruyigi, Cibitoke, Bubanza na Karusi. Rije nyuma y'irindi ryabaye mu mwaka uheze mu ntara 12, aho umushikiranganji w'ubutungane Emile Hontin Kanyana avuga ko mu manza zirenga 2000 zitari bwashikirizwe, izirenga 19 zashoboye gushikirizwa. Mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Cyankuzo, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane Ndonse yarakoze. Turaza kongera mu mpera za kino kiganiro, haza kutubwira ku vyerekeye ingwara ya Erysipel, ariko mu kurindira tubandanirize mu ntara zigize igihugu c'u Burundi, aho abakozi b'ishamwe rikorera mu gisata cika waso gestare Kirundo Muyinga bagabisha ko bashobora guhagarika akazi umwanya n'umwanya. Mu rwandiko rugabisha bandikiye umugenduzi mukuru w'akazi mu Burundi, abakozi bishuza imishahara y'amezi indwi baheraniwe, bakongera bagasaba gutegekanirizwa muri kazo za no kuvuzwa bimaze igihe byarahagaze. Ibindi turabibwigana na mugenzi wacu mu Kirundo no Muyinga, Jean Bosco Ndarurinze.
Ikete rigabisha ihagarikwa ry'akazi ku bakozi bakorera ishyirahamwe ryo mu gisata cika wa Sogestare Kirundo Muyinga byanditswe itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo. Hakizimana Jean Bosco arongoye sendika Citrasokim ihurikiyemo abakozi b'ishyirahamwe Sogestare Kirundo Muyinga, arashikiriza bimwe mu byatumye bagabisha guhagarika akazi.
Nk'akarorero, ivyo dukatwa ariko bidashika iyo byategereza gushika. Hariho mituelle de la fonction publique, hariho INSS, hariho IPR, hariho fonds de pension complémentaire, hariho assurance vie socavu, hariho na cotisation syndicale. Urumva ivyo vyose vyatanguye kuva mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2013. Ikindi kigira kabiri kandi gihambaye, ubu muri kino myaka turaharaniwe amezi indwi, abiri yo mu kwezi kw'11, ukwezi kw'11, ukwezi kw'12 mu mwaka wa 2017, hamwe n'amezi atanu y'uno mwaka turimo wa 2018, yose hamwe murumva ko aciye aba amezi indwi.
Hakizimana avuga ko bageze aho bagabisha kuko umukozi ageze habi uno munsi.
Urumva amezi indwi udahembwa n'ingorane urikora ku bagenzi. Aba bagenzi nabo umaze gucayo rimwe kabiri, ubwo bwa gatatu akubwira ati banze ugabanye basi. Abana bacu biga ku madeni, hari gihe babirukana bakamara iminsi muhira. Naho tuhora twitura ku mabanki adufasha kuronka utudeni kubera igihungabana ry'imishahara, urumva ko batakwakira. Turakatwa amahera yo tugeze gushika muri mitiweli. Nababwiye imbere yuko vyatanguye mu kwezi kwa kane 2013. Kuva ico kiringo cose kiraciye umukozi ntavuzwa. Ku vyerekeye INSS nk'abantu bakukuruka kuva muri ico gihe nk'uwagiye mu 2014 canke mu 2015 canke mu 2016, urumva ko mu kumuharurira agatererano kiwe baharurira kuva 2013 kandi asohotse 2017, urumva ko uburenganzira bwiwe ntibuba bukitomoye.
Umukozi aharurirwa uko nyene mu bijyanye n'ubwishingizi ku masanganya mu ishyirahamwe Sokabu. Uwuserukira abakozi avuga ko babandanya gukatwa amafaranga agenerwa agasanduku ko gufashanya n'ayo guterera sendika, yamara ntashike. Razaro Miburo arongoye urwego mpanuzwa jambo mu ishyirahamwe, avuga ko ivyo bigezaho kubera habuze kuja inama n'ingingo.
Ahanini nuko habuze kuja inama n'ingingo. Rero twebwe twarakoze, twatanze impanuro, twanze n'amakete, ariko hanyishi tomoye umukoresha yigeze aduha gushiku. Rero arico gituma ibibazo by'abakozi twimvire yuko twishisha mu rwego rwa sendika rusanzwe, ariko dufata ingingo ya nyuma mu byerekeye guharanira agateka k'abakozi.
Victor Nkunzimana, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Sogestare Kirundo Muyinga, avuga ko azi kandi atahura ingorane abakozi bafise. Nkunzimana asigura ko amafaranga yagurishijwe ikawa yabonetse mu mwaka uheze yabaye make, bituma ishyirahamwe ridashobora guhemba abashoye no kuriha ideni ry'ibanki ryose. Ati nicyo cyatumye amahera yo guhemba abakozi atabonekira igihe. Umuyobozi mukuru wa Sejestari Kirundo Muying avuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bagerageje kwegera ibanki isanzwe ibagurana kugira ibahe amafaranga yo guhemba abakozi. Uyu mukoresha yiyumvira ko ibanki yoba yaratevye kubishura kubera ideni bakifitiye ari rinini, ariko arizera ko ishobora kubagurana vuba. Asigura ko babandanya kuyegera bitwaje ibigaragaza ko amafaranga yo kuyishura azoneka bashoye umwimbu wabonetse uno mwaka, avuga ko ushimishije cyane. Victor Nkunzimana arizera ko hatazogera ikiringo cyo guhagarika akazi ivyo abakozi basavye bitaraboneka. Tubamenyeshe ko abakozi 102 bakugwa ko n'ico kibazo bagabisha guhagarika mu gihe himirije ihemba rya mbere kubashoye ikawa idatonoye. Ivyo bigashobora kugira ingaruka mbi ku murimyi yizeye kwihanagura akuya yabize akorera ikawa. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Igisata c'uburimyi duce tukibandaniriza mu Rwanda, abarimyi bagera ku 108,000 barima umuceri mu gishanga ca Burambi ni mu karere ka Bugesera, bavuga ko kubera ibiza bihitiye mu gihugu c'u Rwanda bahomvye amafaranga agera ku miliyari imwe y'amanyarwanda. Mugenzi wacu Eric Bagiruwusa yanyarukiye ngaho muri ako karere ka Bugesera kuturabira uko vyifashe.
Mu masaha ya saa tanu za mu gitondo mu gishanga cya Rurambi giherereye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, abana n'abakuru bafite inzitiramubu zishaje bararoba amafi. Aha baroba amafi ubusanzwe hari hahinzwemo umuceri n'ibindi bihingwa. Uhageze udasanzwe uhazi wagira ngo ni ikiyaga. Byose birakomoka ku mvura idasanzwe yaguye kuzura iki gishanga, kandi urebesheje amaso guka makuru uruzi si iby'igihe gito. Kubahinzi ni umurundo w'ibibazo.
Utahingaga umuceri yakoraga muri iki gishanga akabona amafaranga akabona icyo ahahisha. Hari n'abandi bantu baturuka kure bakaza gukora inahangaha nabo ngubu baje guhahira ingo zabo baturutse nka za Butare, Gitarama naho n'utundi turere. Ubu nabo bagize ikibazo batashye gukeba, mbese bafite ubukene.
Iki gishanga cya Rurambi cyahingwagamo cyane umuceri cyahindutse nk'ikiyaga gifite ubuso bwa hegitari 558 cyahuriragamo imirenge ya Juru na Mwogo mu Bugesera n'amasaka ya Kicukiro muri Kigali. Abahinga muri iki gishanga biyambaza amabanki n'ibindi bigo by'imari bakaka inguzanyo. Barasaba ko ubutegetsi bwabafasha hakagira igikorwa.
Amabanki yose kugeza ubu ngubu afitanye ikibazo n'abanyamuceri kandi nta bwishyu bafite.
Ubwo rero rwose nk'amwe mugere mwatuvuganire leta ikagira ikintu ikora ikadutabara.
Kubatabara uravuga iki?
Kudutabara ni uko wenda batwohereza ababasha gufata kredi bakabasha kuborohereza nibura uyu mwaka. Ntibazagira ikintu babaza abantu, wenda umwaka utaha amazi yakamye bongeye bahinze banki bakongera bagakorana na banki, ariko ubu ngubu bakaba batwihora bakaborohereza abantu bahinzemo buri mwaka ntagiye ikintu babaza.
Kuri iyi ngingo Bwana Jean Marie Vianney Murenzi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwogo, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bumvikanye n'amabanki ko aba bahinzi batazishyura muri iki gihembwe cy'ihinga kuko bagendeshereje muri iki gishanga bakazishyura bongeye guhinga.
Amabanki aremera kutabishyuza kuri zino ino sezo, ndetse ntihabe na maintire de lotari, ariko byumvikana amafaranga nayo abaturage n'undi aba muri banki ko byagenda kwese bazishyura nubwo atari ubu ngubu. Twasabye ubwo bufasha kandi amabanki arabyemeye.
Ejo hazaza haba abahinzi habateye impungenge kuko basanga inzara igiye kubibasira.
Inzara iratwica guratamara.
Ejo hazaza hateye impungenge cyane, ndetse ubu ingaruka bamwe zatangiye kutubaho kubera ko iki gishanga isaha twabaga turi kwamurura uwagiraga ikibazo yajyaga nko ku mucuruzi agera akamutakambira akavuga ati umuceri wanjye umaze kuzamo amata, none ndwanaho mpe akawunga umpe ibishyimbo mbe mbyifashishije umuceri noneho niwera. Banki yasohoye amafaranga zahita nishyura. Ubu iyi saha turashonje besi.
Ugira ku isantere ugasanga abantu bose barakonje kuko nta buzima, nta buzima n'aya mazi.
Ingingo bahurizaho na Bwana Murenzi uyobora Mwogo.
Nuwavanaga ibyo kurya, nuwavanaga mituelle de sante, nuwavanaga ibigufasha mu rugo. Babitoye kuzasaba mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi. Hari na bamwe bari mu gishanga gusa imusozi nta kindi kintu afite nkuwo urumva inzara zahura nayo cyane kwenga gahara mu gishanga.
Ku rundi ruhande mu gihe umuceri n'indi myaka byabigendeyemo muri iki gishanga ababishoboye bashoramo ubwato bakaroba amafi abandi bagashora inzitiramo buzishaje ku nkengero
duhitamo kwirobera no mafi.
Amafi murayabona ku bwinshi se?
Turayabona nta kibazo make ya atari menshi ariko turayabona.
Ku bwanya amazi yagumaho mukagoma mukirobera?
Oya. Ahubwo nasubireyo twongere twihingira.
Ubu nyine ni igihombo twarakigize ntago twe twishimiye ko umwuzure waje ngo tuye twaroba ariko nta kundi byajyana niho wakwicara n'ubundi wemera ukazo karobamo nyine ukapakurebye mu yujya kurya nawe.
Ubusanzwe ubutegetsi bukangurira buri wese kuba mu bwishingizi bwa mugoboka igihe ahuye n'ikibazo. Aba bahinzi b'umuceri bavuga ko ubukangurambaga bubareba bwari bugeze kure kandi ko n'abasetaga ibirenge byababereye isomo batazibagirwa.
Bamwe babyumva ku buryo butandukanye, hari ababyumvaga bakabyakira vuba, hari n'abandi babyumva ukabona aragenda biguru ntege, ariko twese twumvaga tubishaka kugira ngo nk'ibiki gihombo duhuye nacyo tuba turi mu bwishingizi ntabwo cyari kuba. Ni nayo mpamvu rwose ahubwo bikwiye no gukomeza bari baratangiye kubitubwira, ariko dufite imbaraga y'uko nibongera rwose tuzajya mu bwishingizi kuko turahombye cyane.
Icyakora no ku masosiyete yagombye kuba yishingira abahinzi birumvikana ko hakiri urundi rukuta rukomeye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mwogo bwabwiye Ijwi rya Amerika ko ibigo by'ubwishingizi birushaho gushyiraho amana neza kuko ngo bisaba ko akarere kose gahinga igihingwa kimwe kagombye kuba kari mu bwishingizi, kandi ko mu gihe ikibazo kitavuka ku buso bwose agace kamwe kahuye n'ikibazo kaba kagomba kubihomberamo. Gusa ngo ibiganiro birakomeje.
Abafite kompetensi mu kwishingira ubuhinzi bazana amana neza bavuga ngo bishingire umuceri ahuye ngose mu Bugesera. Ubwo rero kugira ngo bishye nuko aba habaye ikiza mu Bugesera bwose buryo byagorana rurambi yuzuriwe ariko za ruhuha kamabuye shyara hatakuzurirwa ntibagire ntibabe babishyura. Turacyavugana rero nabo ariko atagiye barabishaka.
Amakuru twahawe na Bwana Silas Mbonigabo ushinzwe imicungire y'igishanga cya Ruramba aremeza ko amafaranga yose hamwe abahinzi bari baragujije bahinga umuceri asaga miliyoni 220 z'amafaranga. Bwana Mbonigabo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bateganyaga kutajya munsi ya toni 300,000 by'umusaruro w'umuceri ku gaciro kabarirwaga muri miliyoni 900 z'amafaranga. Kuva imvura yatangira kugwa umusubirizo yangije amahegitari y'imyaka abarirwa mu 500,000 itwara ubuzima bw'abatari bake n'ibindi. Kugeza ubu kandi abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Rurambi baracyafite inyota yo kongera kwegura amasuka igihe babona igishanga gikamye.
N'ubu ngubu kuba tuhagaze ahangaha tuba turiye umusozi abaroba bari kuroha tubwira ati uruzi rurimo rurakama nuva ugenda amanutse nanjye ari kugira ngo nyomoze ndebe ko koko ruri gukama.
Ni mu gihe iteganya gihe ryo rigaragaza ko iyi mvura idasanzwe ishobora kugeza mu kwezi kwa gatandatu ikigwa. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bateye ubwoba n'akarwi k'abantu kabategera mu ijoro bakaba batwara gutyo bakarinda gusaba amafaranga agera ku madolari 1,000,000 y'Abanyamerika kugira ngo bari barekure. Mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo adufitiye inkuru irambuye.
Abaturage bo muri grupu Maremera iri mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira bavuga yuko bafite ikibazo cy'agatsiko k'abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba abagwanyi ba Mai Mai bahora baza kubambura amafaranga iyo bumvise ko hari abagurishije amatungo cyangwa hari abo bazana inkwano z'amafaranga, ndetse niyo bari kuza ku mamoto bavuye mu mujyi wa Uvira mu masaha y'umugoroba.
Hari notable umwe none Seth Karenga baje mu ijoro kuza kumufata kuko azavuga nabi aba Mai Mai ubu ariko ararara mu gihuru ndakirari wiwe harigwe igwesho nao iminsi biri no bari kwaza gutera abantu no kukubita abantu no kubambura ibintu mu butore naho nuko nyene mu mahungu bo nuko umanise hano hefu aba mabanzi bari hano mu gahanda bari hano hafi mu rubanga baruzuye ingambo zose hano imurenge hari Mai Mai muniwe colonel Kihebe nawe arembesha abantu bazabaza cyane samani n'isijoro abantu baracha bariko barabashakira iryo bo ushobora gufungura cyangwa ariko barafungura ukaza kubona gusa binjiye mu nzu bagufashe kugufata ni kuguhambira imigozi cyambere nuko mabinjira mu nzu kusahura ibintu biri mu nzu bumvishe gusa bafisha abantu babo bazabagenda bamaneko bazabagenda mu masoko bazabareba namba wagurishije ihene namba umwana wawe yavuye Uvira namba yashitse gusa hano bamubonye bakama bahamagara abantu babo hewe nako umwana wiwe yaje menga yaje n'amafaranga ejo bundi murumuna wabitijura uye Kinshasa kugerewe iwiwe muri bwesho bamabaza kumufata uyo munsi nyene bamwambura ifaranga twose rya yazanye.
Uyu mugore utashatse ko tuvuga izina rye kubera impamvu z'umutekano yabwiye Ijwi rya Amerika ko agatsiko ko aba Mai Mai kamwinjiriye mu nzu avuye muri kariyeri y'amabuye y'agaciro iri Remera kamwambura amafaranga 350,000 by'amakongomani ndetse ndetse basiga banamukubise aho yajyanwe kuvurizwa mu bitaro by'ipanzi biri mu mujyi wa Bukavu.
Franka zenyine lirudishaka ilikuwaka 350,000 na 20 kilo ya kasi na manguo zote bakabeba na kwacha bananipiga sana.
Muri aka karere karimo imitwe yitwaje ibigwanisho yaba iy'abanyamahanga ndetse n'iy'abakongomani, abaturage biremera batangazwa n'uburyo leta itagwanya utu dutsiko duhora tubahohotera, ndetse tugashimuta abaturage hanyuma tugasaba imiryango yabo kwishura amafaranga angana n'idolari 1,000,000 kugira ngo barekure abo bashimuse.
Bariko baratangira kutangira ku idolari 1,200,000. Hari abagore bafashwe ubu bamusabye 1,200,000, ubu batanze amadolari 1,500, bariko barayanka ubu bavuze ko itashise 1,200,000 ndakufata ayo mafaranga. Niko kibazo kiri hano no bucuruzi bariko baracuruza abantu. Ese warumvishe baza bagenda kudota umugabo nihe batanga umugabo kwa mari nihehe misigi yose ndaho biba arakiri nino muri shefera bafuriro niko sigaye bagufashe ko wenda kudota. Tusabire leta yihangane yihangane vrema irebe uko yoshobora kusekiriza abantu cyangwa babasansibiriza babakure mu gihuru babinjiye mu gisirikare cyangwa babinjiye mu gipolisi n'icyo gisigaye gusa.
Umunyamabanga wa sheferi y'abafuriru anne groupe maremeri barizwamo yemeza ko muri groupe ma abaturage babo bafite ikibazo cy'agatsiko k'abamayimayi gahora kabambura amafaranga ndetse kakajyana abaturage mu ishamba. Uyu muyobozi yakomeza kuvuga ko bakomeje gukora ubukangurambaga bwo gusaba abasore bari mu ishyamba kugaruka mu mihana bagakorera ababyeyi, dore ko kuva tariki ya 26 y'ukwezi kwa gatanu gushize hari abasore 10 bamaze kuva mu ishyamba ubu bari mu buzima busanzwe kimwe n'abandi baturage biremera. Mwamenya yuko kubera iki kibazo cy'umutekano mukeye uri muri groupe maremera usanga abantu bafite ubushobozi bwabo bagenda bava muri iyi groupe ma bakajya gutura mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu mujyi wa Uvira. Bedatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika iremera ho mu ntara kivuye amajyepfo.
Mu kiganiro cy'amagara y'abantu munsi Diane ndonsagaruka ku ngwara ya erysipela.
Ingwara erysipela ikunze gufata ukuguru kuvyimba iri mu ngwara zitera ubwoba abantu cyane bikava ko umuntu ishobora kumurembesha mukanya isase mbere igashobora no kumuhitana. Muganga Benjamin Dagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bwo mu gisagara cha Bujumbura atangura twiganira uko ifata.
Erysipela ni ingwara ifatira ku bihimba bimwe bimwe cyane cyane mu kuguru canke nko mu kuboko. Ingwara nyene nko tuvuga malaria canke izindi ngwara, ariko itumwa n'agakoko bita streptococcus kinjira mu mubiri kavuye hanze kagaca gatera ico no kwita infection. Ugaca usanga rero karinjiye mu maraso muri kwa kuguru niho za gusanga aho kahereye iyo infection yahereye bavuga yuko ari erysipela.
Cyongeye uyu muganga abandanya avuga ko ukuguru guhishira cyane umuntu akanibaza ko gushobora no guturika mbere akanarurumba. Icyo kumenya nuko ifata abato n'abakuru mu kubaho kwabo nkuko uyu muganga abandanya bisigura.
Abe hariya rwo bakunda kuja gusenya inkwi mu ishamba akagira agakomere mu ntoki hari kamuhanda canke n'utundi dukomere tuvuye hirya no hino aho mikorobi ishobora kwinjirira urumva yuko ashobora gufatwa niyo ngwara. Bariya bambara ibirato ugasanga kumbure arafise ibimeme ugasanga arafise ibikomere mu hagati y'amano naho nyene birashobora gutera iyo ngwara. Niko rero zangaruka mbi zuko ashobora gupfa bukumbi zica ziba. Nico gituma kenshi tuvuga tuti ari nk'agahere ubonye ari agakomere canke akandi kantu ubona ahantu ama mikrobe ashobora kwinjirira, ni vyiza yuko ubonye kugurumvise ivyo bimenyetso kugura utanguye kuvyimba ukumva kurababara cyane ugiye kumviza ukumva isumbi, ni vyiza yuko unyaruka kwa muganga.
Icyo kwirinda ni ugufata minenegwe udukomere tuba turi ku mubiri kuko dushobora kuba intandaro y'iyo ngwara.
Ariho dukomere tumwe tumwe abantu bafata minenego ubundi agakomere kose ukabonye urakavura. No kuvuga kakiza urashira ko alcohol disinfectant urashira ko betadine kugira ngo turiya ducafu twose twoba tuhari ubwo nyine tuve ko yama mikrobe ntashobe kwinjira mu maraso.
Uyu muganga Benjamin Dagijimana arangiza asaba ko umuntu yohabera maso hitiranye ingwara erysipela n'izindi. Abivuga afatiye ko atari ingwara yonyene ifata ukuguru kuvyimba ari nacyo gituma abantu bahamagarirwa na ntajyo kuja kwa muganga igihe cyose bumvise umusonga. I Bujumbura, Diane Ndose, ijwi rya Amerika.
Yane ndonse harakeno nina kuriwe duce dusozere kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze ncuti bakunze mwatwumvirije yakoze Innocent kimenyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yamfashe muhinga bw'ivyuma byane nahaze twari kumwe kuri micro tuzongereje nkaho twahereye.